mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda muri ko mutwumva kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88.9 ya Radio ijwi riyobora. Mwiriwe nshuti bakunzi, nikaze mu makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diana ni Nahazo. Na makuru ngiye kwashikiriza ndi muhiri wanje mu ntumbere yo gukomeza twirinda ikiza cha virus ya corona. Zimwe zimwe mu ngingo nkuru zigize amakuru yo kuri no mugoroba. Mu Burundi inyuma yaho murugujeje gutunganya amatora seni wemeje ko umukandida w'umugambwe CNDD-FDD ari we yatsindiye amatora y'umukuru w'igihugu. Abigeze kuramutswa u Burundi barafite ico amusaba.
Kino gihugu kirakeneye yuko imitima koko yegerana kugira ngo abantu bijukire icanke no gikomeye muri kino gihugu gikomeye hose kurondera iterambere rituma umurundi wese ahari yumva kwamerewe neza.
Uyu ni Perezida Sylvestre Ntibantunganya yayoboye u Burundi kuva mu mwaka w'1994 kugera mu 1996. Amerika itunga gatoke Urusiya ibwagiriza kwivanga mu ntambara iri kwibera muri Libya. Ku mugabane wa Aziya, leta ya Afghanistan irategekanya kurekura izindi mfungwa za Taliban amajana 90. Naho muri Afrika y'Epfo, ibitigiriye by'abariko barahungabana mu mutwe kubera ikiza cha virus ya corona byiyongeye cyane. Idoni ido yano makuru yose duce ku masonga ni mukanyi sasemwe hafi ya maradio yanyu. Amakuru yo kuri no mugoroba turahera ku cemezo cha leta ya Afghanistan naco kurekura izindi mfungwa za Taliban amajana 90 ku munsi wa nyuma w'agahengwe ko guhagarika ingwano hagati y'impande zose. Ibindi na mgenzi wacu Jeffrey Mutagoma.
Abarwanyi b'Abatalibani bahagaritse imirwano kuva tariki ya 24 z'ukwezi mu rwego rwo kubahiriza igisibo cya Eid al-Fitr nk'uko bitangazwa n'ubutegetsi. Leta nayo yasubije icyo gikorwa itangaza umugambi wo kurekura imfungwa za gisirikare 2000. Umuvugizi w'inama y'igihugu y'umutekano Javad Faisal yavuze ko uyu munsi harekurwa 900. Ku munsi w'ejo hari harekuwe abandi 100 mu gikorwa kigamije kwerekana ubushake bwo gukomeza inzira y'amahoro n'ibiganiro hagati y'impande zombi. Mu kwezi kwa kabiri, leta y'Amerika n'umutwe w'Abatalibani basinye amasezerano agamije kurangiza intambara. Ayo masezerano agaragaza ingengabihe y'ikurwa ry'ingabo za Amerika muri Afghanistan n'iyubahirizwa rya bimwe mu bisabwa n'umutwe w'Abatalibani birebana n'umutekano. Anavuga kandi ku irekurwa ry'abarwanyi b'Abatalibani 5,000. Mu gihe uwo mutwe nawe usabwa kurekura imfungwa 1,000 z'ingabo za leta. Biramutse ari uko bigenze byaba ari intango y'ibiganiro hagati y'Abanyafuganistani ubwabo. Perezida Ashraf Ghani wa Afghanistan yatangaje ko yiteguye ibyo biganiro bishobora kurangiza intambara imaze imyaka hafi 20 muri icyo gihugu.
Jeffrey Mutagoma, urakoze. Tuve ngaho muri Afghanistan tuzaha muri Leta Zunze za Amerika zitunguru toke Uburusiya zibwagiriza ico yise ukwivanga mu ntambara iri kwibera muri Libya. Aloise Bigirimana arakomeza.
Igisirikare cya Leta Zunze za Amerika ku mugabane wa Afrika, Africome, cyagiriza Uburusiya kuba bwarungitse indege z'intambara muri Libya gushyigikira Khalifa Haftar arwanya leta yemewe na ONU. Amerika ivuga ko izo ndege zabanje kurwa muri Siriya zisirwa irindi rangi kugira ziyoberanye imbere yo kujya muri Libya. Igisirikare cya Amerika nticyatomoye ryari izo ndege zashitse muri Libya, ariko cyemeza ko ari mu bihe bya hafi. Iri tangazo rishikirijwe aheze umunsi umwe leta ya Libya yemewe n'amakungu ishikirije ko abasirikare b'abacangiro b'Abarusiya baharugwa mu majana basanzwe bari muri Libya gushyigikira Haftar bakuwe mu bice by'intambara mu bumanuko bw'umurwa mukuru Tripoli. Uburusiya ariko bwamye buhakana ko ataruhara bufise mu ntambara iri kirabera muri Libya.
Muri Madagascar, abasirikare n'abaganga bagiye hamwe mu kurwanya virusi ya corona. Ni nyuma yaho abandi bantu 122 banduriye uwo mugera vyifashe gutega aloyi.
Igihugu cya Madagascar cyararungitse abasirikare hamwe n'abaganga mu gisagara cya Toamasina kigira kabiri mu bunini mu twigoro two kugwanya kwirakwira ry'umugera wa corona. Madagascar imaze kuronka abantu bashasha 222 banduye kuva ku munsi wa kane. Abo basirikare barenga 100 barungitswe muri icyo gisagara bajejwe kubungabunga amahoro no kuraba ko abanyagihugu bubahiriza amabwirizwa yo kwambara udupfukamunwa no guhana intera hagati y'abantu n'abandi. Umuvugizi w'ikigo gishinzwe kurwanya COVID-19 muri icyo gihugu yavuze ko abo baganga bagiye gutohoza nimba abantu baheruka gufa muri iryo zinga ryo mu ibahari Indiana boba bishwe n'umugera wa corona canke iyindi ngwara. Amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru bitandukanye avuga ko hagaragaye ibiziga mu mabarabara y'itwa Masina ariko icyabishye ntikiramenyekana. Umushiranganji wa Madagascar ajejwe kumenyesha makuru La Latiana Lokotondra Zafe arahakana ayo makuru asigura ko abo basirikare n'abaganga barungitswe nyabuna gutohoza muri icyo gisagara kubera abanduye COVID-19 biyongereye. Madagascar imaze kuronka abantu 527 bamaze kumenyekana ko banduye uwo mugera, babiri nabo bakaba bamaze gupfa.
Ku mugabane wa Afrika nari naciye ku masonga nkitangura muri Afrika y'Epfo, ibiharuro vy'abahura n'ikibazo c'ingwara zo mu mutwe vyaduze cane kwerekiza ca virus ya corona. Jeff Mutagoma.
Uko umubare w'abarwayi ba COVID-19 wiyongera muri Afrika y'Epfo, ni nako abahura n'uburwayi bwo mu mutwe wiyongera. Abakozi b'inzego z'ubuvuzi baravuga ko ahanini biterwa n'uko zihugiye mu gukumira icyorezo cya COVID-19 bigatuma ingufu zari zisanzwe zishyirwa ku kwita ku bibazo by'uburwayi bwo mu mutwe zidohoka. Ikindi giterwa uko kwiyongera ni ingamba zo gukumira ikiza cya virusi ya corona, harimo gahunda ya guma mu rugo n'akataho ari ngombwa utaretse n'ingaruka zihungabana ry'ubukungu. Afrika y'Epfo nicyo gihugu cyazahajwe na virusi ya corona kuruta ibindi ku mugabane wa Afrika. Kugeza ubu abarenga 2022 bamaze kwandura icyo kiza kimaze guhitana abarenga 400. Abakurikiranira hafi iby'ubuvuzi muri iki gihugu baravuga ko aho iki kiza kizarangirira kizasiga umubare munini w'abafite uburwayi bwo mu mutwe kuruta uko byari bisanzwe.
Turaguma ku mugabane wa Afrika ariko ubutwerekeza muri Burkina Faso, ahavugwa amashuri 2,500 amaze kugara kubera ibitero bitandukanye by'intagondwa. Aloise Bigirimana.
Ibitero bikorwa n'intagondwa muri Burkina Faso bimaze gutuma amashuri 2,500 yugara kuva mu mwaka w'2017. Ibyashyikirijwe kuri uyu wa kabiri n'ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch. Muri iyi raporo Human Rights Watch rivuga ko ibyo bitero bishika ku 126 byatumye abana 350,000 bataronka inyigisho zibereye, kandi abigisha bashika kuri 12 nabo barishwe canke baborejwe igufa, abandi baranyuruzwa. Abantu baharurwa mu 900 baramaze kwicwa muri Burkina Faso kuva mu mwaka wa 2015 igihe izo ntagondwa zishingiye ku idini rya Kiisilamu zatangura kugaba ibitero mu banyagihugu. Kubw'umuryango wa ONU mu bihugu bya Burkina Faso, Mali na Nigeri, abantu bashika ku 400 nibo bishwe mu mwaka urangiye bahitanywe n'ibyo bitero.
Barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru ageze hirya nino ku isi bahejeje kudushikiriza. Ijwi rya Amerika mukomeje kumva mu kirundi n'ikinyarwanda. Ndabibutse ko muri komuyumvira kuri za FM zitandukanye n'imirongo ya shortwave, mukaba mushobora no kutwumva ikibiriraho kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Adresse ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni vewa radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere. Atagihindutse General Evariste Ndayishimiye batazira neva ku igenekerezo rya 20 ukwezi k'umunani ararahirira manda yiwe ya mbere y'imyaka 7 nka perezida mushasha w'u Burundi. None General Ndayishimiye ni umuntu ki? Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yaducukumburiye amwe mu mateka yiwe.
Evariste Ndayishimiye yavukiye muri komine Giheta mu ntara ya Gitega mu mwaka w'1968, intara y'Ikirimiro ubu yagizwe umugwa mukuru wa politike. Uwo mugabo azwi ku gatazirano ka Neva yamenyekanye cyane guhera mu mwaka w'1995 yiga muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka wa kabiri mu gisata cy'amategeko. Icyo gihe yararokotse ubwicanyi bwahitanye bagenzi we b'abahutu biga muri iyo kaminuza. Yaciye yinjira umuhari FDD wagwanya leta warumaze iminsi mike utanguye, inyuma y'iganda kugwajya perezida Amerika dadaje yishwe muri 1993 ndayishimiye atanguye kaminuza bamwe mu bo byagendanye ku rugamba babwijwe ijya Amerika kujya gwandiye cane cane mu gice ca bubanza cibitoke na Bujumbura rurare kuko yabaye mu kibira n'ubuseruko bwa Kongo abamuzi bavuga ko ku rugamba yakunzwe nabo yatwara bigatuma agenwa amabanga atandukanye yo kurongora ibitero no gufasha mu by'amategeko bendera ko mu ntambara yabaye komanda akatari gake igihe yatwara abagwanyi muri zo ntara zitandukanye ngo yarangana uko haba umugwanyi wiwe arenganywa ishamba yamazemo imyaka 10 yarirangije mu myaka y'ibihumbi bibiri ashinzwe amabanga yo kurongora ibiro byiga amategeko na politike y'umuhari wabo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu bashize hasi ibigwanisho bitegurira kuja muri eta no mu gisirikare mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ndayishimiye yagize ucegera c'utwara ibiro bikuru bya gisirikare kimaze gucangwa ku ipete rya generale kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi yagizwe umushikiranganji w'intore y'agati mu gihugu n'umutekano arazinanje cyane n'ubwo bari basa n'abahanganye mu matora agatogwasa kuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani Evariste Ndayishimiye niwe yararongoye intumwa za leta mu masezerano yo gushyira hasi ibigwanisho ku muhari Parpe Hutu FNL wari urongowe na Gwasa mu nyuma yabaye umuhanuzi mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo bya gisirikare ikibanza yagumyemo gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane intore kazo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu zadutse asigaye ari umuhanuzi uzihwe ibibazo bya gisivile mu biro kwa perezida nyene inyuma y'umwaka umwe yacagenwa kurongora umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu acasezera igisirikare azwi nk'umugabo atavuguruzwa ku ngingo afashe gusa uwumuzi yagize ati naho twagwa n'agashavu n'ingoga yigaruha hakiri kare arumviriza kandi arugurutse abamuzi bati kuba yakoze ubuzi bwinshi mu gihugu arazi neza igisirikare intwaro ibiganiro amashami yigenga n'ibindi Evariste Ndayishimiye ari mu mugwi w'abasirikare n'abapolisi bafite ipete rya general badashika cumi batwarira igihugu mu mpisho bagafata ingingo zose zerekeye ubuzima bw'igihugu abamwegereye bavuga ko kuva mu myaka iheze mu kugenwa ayo mabanga yose kwari nko kumutegura kuzorongora igihugu kuko umukandida yabwirizwa kuva mu barwanye abo cavunye nk'uko babyivugira amashami yigenga arahuriza hamwe ko Ndayishimiye atamadosiye y'ubwicanyi n'isesagwa ry'amatungo ya leta avugwamo gusaba kongera koko umuhari w'ugwaruka rw'imbonera kure zegamiye mugambwe avamwo rwakoze amabi menshi rugafatwa na ONU nk'akagwi k'inkorabara milise Ndayishimiye ari watwara umugambwe bati yari afise ububasha bwo kubabuza igihe abategetsi batandukanye baguma batoka abanyaburaya n'ibihugu bimwe byo mu karere Evariste Ndayishimiye yumvikanye gake avuga amajambo mabi muri ico gisata umuhinga mu vya politike yavuganye n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ati nibaza ko kugarukana imigenderanire myiza n'ababanyi hamwe n'amakungu arica azohera ko kuko azaho kigejeje igihugu kuva kera yari gengesera kuko yarazi bimurindirije Ndayishimiye n'umuntu yegereye perezida nkuru nziza agiye gusubirira nk'uko abatari bake babivuga gusa ngo n'umuntu hamwe aronse abo bakorana ashobora guhindura ibintu isoko ry'amakuru yacu ntiryatomoye neza ibyo yohindura ibyo arivyo Ndayishimiye ngo nakunda kwishyira hejuru ahubwo akora yihoreye comme de discrétion mu gifaransa Perezida Petero Nkurunziza avuye ku butegetsi agizwe imboneza y'amaho mu mugambwe no mu gihugu atekerewe imperekeza n'abamucungerera ubuzima bakwiye bamwe bati ni kimwe mu bitazokorohera Ndayishimiye gutwara yamara abandi nabo bati Ndayishimiye nabo arabizi neza kuko babanye mu ishamba ndetse bakaba baginjiriyemo rimwe byumvikana ko atazobura uko abigenza Evariste Ndayishimiye n'umukirisu wo mu idini rya Katolika adasiba gusenga n'intebe yiwe irazwi akunda kwicara nk'uko abo bajana yo babivuga afite umugore n'abana umunani atagihindutse mu kwezi k'umunani ntihazorahira ngo atangure amabanga y'umukuru w'igihugu azomaramo ikirengo c'imyaka indwi gishobora kwiyongera rimwe nk'uko ibwirizwa shingiro rishaca ribivuga Ndayishimiye azocaci kumwubahwa Cyclaveni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Klaviano kugira kwitogwa rya Evariste Ndayishimiye uhejeje kutubwira wari we ritariko rivugwa ko rumwe n'impande zitandukanye imwe mu migambwe itavuga rumwe na leta y'u Burundi irimo nka CNL uramutswa gato rwasa bemeza ko amatora yibwe mu runani kiri Burundi bo bagasanga naho hari utunenge twibonekeje izo bitotuma izavuye mu matora ziyamirwa inkuru ya mgenzi wacu Eloge Kaneza
urunari kirabundi rwagiye mu matora y'umukuru w'igihugu urubanje kurenganurwa na sentare yubahiza ubwizwa nshingiro rusigura ko rwabonye utunenge twinshi harimo abantu batoye inshuri renze imwe n'abahagarikizi barwo mu matora batahawe uburenganzira ariko ayo makenga hamwe n'ayandi atari make rwemeza ko atoba intandaro yo kwanga izavuye mu matora abayizi baricaka rurongoye yabitangaje mu biganiro yahamenyesha makuru
nkuko amatora atunganije hagurya ugasanga abantu bajeje umutekano baraje kwirukana abantu bijya bisanzwe ntibibaho bahagarara hariya bakabaru bakarindira nabo nyene ko hari ikintu kibi ariko urabona ko nk'ubu uko byagenze bica bijana n'iki cyamandatere mbabona nk'ibi nabwiye by'amakarata none ni mwese ni mwari muri sinergie de media ni mwari ko hari amaprokiratio bijya bintu biraba bakuru b'imitumba barandika amaprokiratio cyangwa umuntu arabwira uwundi ngo ndagutore iby'amandatere barabibonye barabibona karutunenge ariko iciza cy'amatora nta tunenge tubetse tumwe tumwe amatora atokwemegwa twabayemo ababikoze babikoranye ubwenge bwinshi bakoze utuntu badukoranye ubwenge bwinshi cyane ku buryo birinze ko haboneka utunenge tumwe dutuma amatora atemewe kubera ariko tunenge tutabonetse nicyo gituma ubona n'abandi benshi bari kubaremera ibyayavuyemo kuko hagiyemo ubwenge bwinshi cyane nibaza ko mu myaka iba natwe ubwo bwenge tuzogakucura natwe tubushiremo
imbere yo kubwiga cyangwa kuburonka bari cyakatanga impanuro
ibintu by'igihugu itunga ry'igihugu ribe itunga ry'igihugu koko ntiribe itunga ry'akagu gatoya k'abantu bakeya tugasaba kandi ko abafungwa ba politiki n'ab'ibyiyumviro byabo bufungurwa tugasaba kandi ko impunzi zose atanimwe icyaguwe zotahukanwa kugira ngo zubake igihugu cyacu runanikira Burundi rusabye Abarundi nabo ba mu Burundi kubandanya bafatanye mu nda babandanye ibikorwa byabo babumbatira umutekano amahoro kugira ngo dusazagaze demokrasi hanyuma iterambere ridushwaremo
iryo terambere umuhuza w'Abarundi ntari kekeranya Edouard Nduwimana bivuga afatiye ku isomo asigura ko yigiye kuri aya matora umugwiseni kuri uyu wa mbere utangaza ibyavuye mu matora niho yari yibereye
ni intambwe ya demokrasi ije gutsimbatara mu Burundi uravye ingene Arundi bitabiriye amatora ku bwinshi kandi bakayitabira batekanye bigaragara yuko twese turi kumwe mu gufatana mu nda byose birashoboka kuko nta warazi yuko Abarundi bo kwitunganyije amatora mwe nuko atabwo yovuye hanze ni kigwa cyo cambere ikome cyane ibaza yuko ari intango shasha mu gucasha mu Burundi ikigwa ngira kabiri na yemo nuko hari ibibazo mu rundi biko birarangira urabye ingene amatora yagenze mu ntara zitandukanye demokrasi ingene batoye imigambwe mu kandukane bw'amoko n'ibindi ibibazo bavuye basezerano ya rusha mwabonye yuko by'ukuri bene byuko biratora inyishu ikindi kigwa n'uvuga nacyo ni kijyanye na demokrasi bigaragara ko abarundi bamaze gutahura inyungu zabo kuko urabye ingene batoye wasanga batoye umukuru w'igihugu ugasanga handi bagutoreye umushinga mateka atandukanye n'umukuru w'igihugu bigaragara yuko bamaze kumva akamaro kinze ndivyo matora kwashobora ati uyu nk'umukuru w'igihugu yongera akamaro ariko uyu nk'umushinga mateka n'abo umugambi w'undi yongera akamaro
iyo ntambwe na Sylvestre ntibantunganya yoza twa Burundi amazi gihaye manga mu binyamakuru uyu munsi ari kanini ubutumwa bwiwe bwerekeye General Evariste Ndayishimiye yaratsindiye intebe yigeze kwicarako akaba abaye n'umukuru w'igihugu agira kabiri baturuka mu ntara imwe ya Gitega bwana ntibantunganya hari ikiganiro radio na televiziyo z'igihugu
nubwira uzo umukuru w'igihugu yuko ateza kumiya yuko abayenda yahundwa umukuru w'igihugu niwe umurundi wese araba natwe twaye akuru b'igihugu niwe turaba abashikiranganje niwe baraba babura mata niwe baraba abashinga mateka niwe baraba naho ari wa twamabwirizo nukuvuga yuko rero ari we mwugariro wa mbere w'igihugu ariyo nukuvuga yuko iyo utowe ucutse komine yuko utorewe igihugu cyose narashimye harya yavuze ati jewe nzokoreshwe kose kugira ngo ndegeranye Abarundi kino gihugu kirakeneye yuko imitima koko yegerana kugira ngo abantu bijukire icankene ko gikomeye muri kino gihugu gikomeye hose kurondera iterambere rituma umurundi wese ahari yumva kwamerewe neza
atagihindutse kugiranga minsi cy'umugwiseni biharuro n'abantu ubukazi byavuye mu matora bititezwe na gato guhushana n'izimfata kibanza bizotangazwa ku itariki ya kano kwezi kuza Eloge Wikaneza Ijwi rya Amerika
tukiri kuco bamwe nabandi bagona kuvyavuye mu matora yo mu Burundi Dieudonné Nahimana yahiganywe ku giti ciwe nk'uwigenga amaze kubwira mugenzi wacu Frédéric Nkundikije ko muri rusangi ashimwe kwa ayo matora yagenze naho byose bitari vyera ngo de
twituri abagiti ciwa cyo no kuvuga cewe ngo wigenga nitoje ari tumwe 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 twarabonye mu bijanye n'ingene iharuka cyakenze mu matora mugabo zobwa ngo tumenge tunini cyane gose ariko kuvuga bisaba yuko abaho kudu kudusotosora ngabe ko twese twabe tugane na senisa geti kuri kina kiriya kumbure n'izagenda kuzatwagenza rafika ariko ni ubusinzi cyikuye yuko bityo bituma dutsinda amatora sanke kutuhakana ibyavuye amatora sa twakifuza yuko bitugenda mu muco
muri rusange turetse utwo tunenge amatora yagenze neza hari umugambwe nka CNL uvuga ko ayo matora abayemo ubusuma ku bwanyu ayo matora yarabayemo ubusuma twese utwo tunenge
ugambere ubusuma ashaka kuvuga mvuga mpagaze ku bandi bavuze bavuga yuko ubwe cyose ari kuba nk'icyo gihambaye cy'amatora haba hariho ibintu bimwe bigenda neza ibice bimwe bigenda neza bitagenda neza ngo turavye hamwe hamwe mu ntara cyangwa umugambwe cyangwa ubwo bashaka gusanga ingene byatunganye byagenze neza ukanda yuko ibyo guharura bwabaye ku mugaragaro abantu baturikira bose bashoboye kuperekwa ibyo twarose hanyuma bivuze kandi kwa hano bakabisinyira hariho ibindi bice bimwe bimwe byo mu gihugu usanga bamwe batashoboye kuhaka ryo abandi baturikira kugira ngo bashobore kubona neza ingene amajwi twarose ameze cyangwa kugira ngo bashobore gusinya ku impapuro ariko navuga ngo ni twaje kuvuga ko muri rusange byose byagenze nabi urabona ko birumvikana bike cyose ateguye kuba nk'icyo kinini yakuwe mu gihugu hashobora kuba amakosa rero ndabaza ko icyo nacyo umuntu akirarira cyane cyane kuri seni kuko niyo ibishinzwe gutegura amatora reka tuba bigoye kumenya suti ngo umuntu ayakiza ati naka cyangwa ntaka yitse kubera ko abari utunenge twagiye mu gutunganywa kw'amatora ni ukuvuga ko aho naho seni niba iri responsable kubitunganya
neza mwebwe mwari mu bakandida afite imyaka mikeya cyane rwose tugeranije n'abandi bose bari kurahiganwa icigwa mwahakuye kugira ngo muze mu bigenze neza kurusha mu myaka indwi iri imbere nk'iki
kambere ho nuko abarundi n'abarundi kafatsa no kwaruka ko kwigishwa bijyanye na demokrasi gutahura demokrasi cyari cyo kuko muri kumenga abantu bacabana ko demokrasi ari gutora kuko abantu batiyumvira ibiba inyuma y'amatora n'ingene amatora afunganywa rero hari umuco tutaka tufise ubwafaye n'ingene ndavuga ko demokrasi kiri ntoyi cyane mu Burundi urabona ko hari ntambuko yatewe ariko haracari utubazo tumwe tumwe tujyanye n'ingene abarundi batahura uburenganzira bwabo ingene abukoresha mu gihe cya demokarasi no gutahura yuko imigambwe ihambaye imigambwe ari ibyiyumviro n'imigambwe igiye abarundi rero nizo nibaza ko bikwiye gukorwa cyane kugira ngo habe kwigishwa umuco wa demokarasi no kubahiriza agateka kazina muntu no kuzana umuntu wese gutahura uburenganzira bwe afite ibyo nabyo nibaza yuko ari igikorwa cya twese haba leta abari imigambwe n'abigenga n'abandi mashyirahamwe ari yose kugira ngo tuzobone imyaka iri imbere kandi
mu kanya gatoya cyane rwose mwararonsa akanya ko kuja mu gihugu hagati reka ibibazo bihanze abarundi mwarabiciye hirya no hino igihe mwariko muriyamamaza akamwotera umunyapolitike yatowe yizigiwe n'abanyagihugu General Evariste Ndayishimiye nakahe
akamuno mutera bwa mbere ho taramukeza kuri gutorwa kwari kumusaba yuko hanini yo buraba ibibazo abarundi bafite by'ukuri bijyanye n'ubukene kuko ugiye kuraba usanga abarundi bagiye hari abantu batageze batera imbere kuva kera usanga kubijyanye n'intwaro zagiye basubiza inyuma ugasanga ntibegeze baronka akagiye gushobora gutera imbere bwa kabiri bagomba kumusaba yuko yoshira imbere guhana abantu bose bakora amakosa atuma ubuzima bwake buba muntu businzikara uwo ari we wese cyo baritwaje icyo cyose yuko atamuntu asubira guhorwa icari cyangwa icyo yiyumvira ibyo bakayishyira imbere cyane ku buryo hoba guhasha abantu bose batuma hariho umuntu aho hotegwa uwo ari we wese aho yaba hose azira icyari cyangwa icyo yiyumvira bwa nyuma kumusaba yuko nk'abaho ko aha karyo aba bose bagize baterereye muri aya matora ya yose imigambi itandukanye kuko bose barabarekanye ko bafite ibyiyumviro bagashobora gushigikira bagatera ibyiyumviro byubaka bakashyira ingufu hamwe ntihagire umugwi umwe w'abarundi usigara inyuma mu bijyanye no guteza imbere ubuzima bw'igihugu
Dieudonné Nahimana yari yitoje ku giti cy'uwigenga mu matora yabaye ku igenekezo rya 2020 ku kwezi kwa gatanu mu Burundi murakoze cyane rwose ku kanya muhaye iradiyo ijwi rya Amerika
imbere guhana gahindukira dutandukira igisata cha sport mu Rwanda kivugwa mu ibazo byo kunyuruza ubutunzi bwa ekipe y'umupira w'amaguru ya Rayon Sport FC ubwumvikane buke mu ndongozi y'iyo ekipe bwatumye bamwe mu bayobora bahitamo kwandikira umukuru w'igihugu Paul Kagame bamusaba kubataturira. Inkuru twaza Eric Bagirubusa.
Amakimbirane muri Rayon Sport FC ubari kumvikana cyane mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu aranagaragarira cyane mu mabaru ari gucicikana bamwe bashinjanya ibyaha icyafatwa nko kwitana bamwana kubara abayobozi muri Rayon Sport. Nk'umwibaru wa Bwana Sadate Munyakazi wari perezida w'ikipe ya Rayon Sport FC yandikiye umukuru w'igihugu Paul Kagame kuri uyu wa mbere amusaba kubafasha gukemura uruhuri rw'ibibazo byugarijwe Rayon Sport FC. Aravuga ko ku isonga hakunze kurangwamo imicungire mibi y'umutungo kubara abayobozi muri komite ya Rayon Sport FC yamubanjije. Bwana Munyakazi mwibaruwa y'amapaje ane yageneye umukuru w'igihugu arasa n'umutungira agatoki ko kuva mu mwaka wa 2014 kugeza mu mwaka wa 2019 habarurwa amafaranga agera muri miliyari yanyerejwe muri Rayon Sport FC. Mwibaruwa yavuga ko hakunze kurangwa ikibazo cya ruswa mu ikipe ya Rayon Sport zahabwaga abasifuzi mu mwaka wa 2015. Agasano wibutsa ko mu mwaka wa 2014, 2015, 2016 muri Rayon Sport hanyerejwe imisoro ingana na miliyoni 239 z'amafaranga. Akibutsa ko byagaragajwe n'ikigo Rwanda Revenue Authority gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda. Uretse n'ibyo yageneye umukuru w'igihugu Bwana Sadate Munyakazi wari perezida wa Rayon Sport yavuze ko igihe yashakaga ko ababigizemo uruhare babiryozwa ngo nibwo bahise batangira kumurwanya. Ahavuga ko bakoresheje ibinyamakuru by'abantu yemeza ko arabo mu ihuriro nyarwanda RNC ridacana uwaka n'ubutegetsi buriho mu Rwanda n'abandi avuga ko barwanya ubutegetsi buriho mu Rwanda ngo bamwandikagaho inkuru bamusebye bagamije kumuteranya n'abanyarwanda. Mu magambo yagize ati nyamara bakora ibyo barazwi ko bafite abavandimwe bakomeye muri RNC bashobora kubafasha kwandika inkuru nk'izo ati bikaba byanteye ubwoba ndetse nkabamboneraho kwishinganisha. Bwana Sadate Munyakazi agasoza ibaruwa yongera gusaba umukuru w'igihugu Paul Kagame ubufasha bwo gukemura uruhuri rw'ibibazo biri muri Rayon Sport ukuri kukajya habona babigizemo uruhare bakabiryozwa maze abareyo bakahabwa ubutabera. Uyuvuga ko akiri perezida wa Rayon Sport yandikiye umukuru w'igihugu mu gihe biboneka ko hari inama yabaye ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatanu iminsi ibiri mbere y'ibaruwa yandikiye umukuru w'igihugu iyo nama yamuhagarikaga na komite nyobozi yose. Mu itangazo rigenewe abanyamakuru ryo ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatanu rivuga ko inama y'ubuyobozi bw'umuryango wa Rayon Sport imaze gusuzuma imiyoborere y'igikorwa cyayo ngo yasanze komite yariho yirengagiza ndetse ikanarenga ku mategeko shingira agenga umuryango wa Rayon Sport. Inama y'ubuyobozi ikavuga ko bashingiye amategeko basanga komite yariho yarakoze amakosa akomeye igahita ibahagarika bose. Inama y'ubuyobozi yashyiraho komite nyobozi nshya igizwe n'abantu barindwi barangajwe imbere na Bwana Charles Ngarambe ari nawe uyikuriye bakazaba barebera Rayon Sport by'agateganyo mu gihe hagitegerejwe amatora. Komite nyobozi yagiyeho igasaba uwandikiye perezida wa Repubulika ko yagaragaza ibimenyetso ku byo avuga. Mu nzego zagenewe kopi imwaruwa yandikiye umukuru w'igihugu imusaba gukurikirana ibibazo byo muri Rayon Sport harimo n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Ijwi rya Amerika yashatse umuvugizi w'uru rwego igamije kumenya ikiri gukorwa kugeza ubu dufatiye ku makuru akubiye muri iyo baruwa. Gusa mushoro twahamagaye umuvugizi w'uru rwego Madame Marie Michel Umuhoza ntiyatwitabye ntiyanasubije ubutumwa bugufi twamwohereje kuri telefone ngendanwa. Umwe mu banyamategeko wavugishije ijwi rya Amerika ariko ntiyifuze kumvikana mu itangazamakuru yavuze ko kuba muri Rayon Sport hatangiye kuzamuka amajwi arimo ko bamwe mu bayobozi bayo bashyizwe mu majwi ko bakorana n'abakomeye bo mu ihuriro nyarwanda RNC ubutegetsi bufata nk'umutwe w'iterabwoba ubwabyo bishobora kuba byahindura isura bikava mu rwego rw'imyidagaduro. Gusa uyu munyamategeko yabwiye ijwi rya Amerika ko nanone kuvuga ibintu biremereye nk'ibyavuzwe na Bwana Munyakazi bisaba ko inzego z'iperereza zibigiraho ibimenyetso bihagije mbere yo kubijyana mu nkiko. Akavuga ko umucamanza adashobora kwakira ikirego kidafite ibimenyetso. Ku bafana nanone banatanga imisanzu mu ikipe ya Rayon Sport baravuga ko batewe agahinda no kuba bahora bumva amatiku y'urudaca muri Rayon Sport. Nk'uwanze kumvikana mu itangazamakuru wavuze ko icy'ingenzi kitari uguhora bahinduranya za komite nyobozi ahubwo ngo ingufu zagombye gushyirwamo kubaka ubuyobozi buhamye kandi burumwe akazirikana inshingano zaho kwirwa mu cyo yita ahave mpage. Uretse ibibaye ubundi nta mwaka washira hatumvikanye bombori bombori muri iyi kipe ifite abafana benshi mu Rwanda bahaye akabyiniro ka gikundiro. Ijwi rya Amerika i Kigali.
Akaba ari ntungaha duce dusozerera amakuru yo kuri uno mugoroba. Mariko mushikirizwa na Joy Diane Nahazwe na yabashikirije ndi wanje mu ntumbero yo gukomeza kwikingira ikiza cya virusi ya corona. Dushimire Edirwema yaraduhagarikiye na Fasil Gebehu yegeranije ano majwi yose mwashoboye kumva. Bombi nabo nyene bari mu mihana yabo. Abandi dukengurukira namenyesha makuru bacu batandukanye bagize ico baterera muri no makuru ino munsi mushobora gusubira kumva kuri wezi tatu akaburungura jacu vewa akaburungu.com. Mwe mariko muratwumviriza ndabikebanure ndayifuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose nahuta.